umufasoni umenyesha makuru muri radio igicaniro Florian Irangabiye yagiriwe ikigongwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100 ryo kwa 14 ukwezi kw'8 umwaka 2024 yahuruka gukatirwa gufungwa imyaka 17 ntare nkuru ya ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura no gutangira hadabu y'amafaranga y'amarundi umuriyoni abo bakorana muri radio igicaniro batina kamwe mu ntangere kubona umenyesha makuru batasiba kuvuga ko yazira umwuga wiwe agiri kukigongwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu rihagarika ibyaha byose yari yagirijwe. Jeremy Hatangimana avuga ko ari intsinzi ku mugabo kumenyesha makuru.
Turashima cyane ingingo y'umukuru w'igihugu yafashe kumurekura, nta numwe atoshima nta utoshima, gusa ni n'akajyo keza ko gutera intege umukuru w'igihugu kumbure kugira ngo nibize vyame birinda gushikaho ariwe afata ingingo yo kurekura umuntu yo canke uriya afuka boneraho no gushimira kumbure abantu bose duhereye ku mukuru w'igihugu bagize ico bakora kugira ngo umesha makuru Florian Irangabiye afungurwe, umesha makuru Florian Irangabiye ashobore kubaho muri ino myaka ibiri.
Abamesha makuru b'abarundi bakorera mu mihinga itandukanye nabo nyene bakire neza iyo ngingo y'umukuru w'igihugu, basaba ariko ko n'abandi bafungiwe ubusa borekugwa imanza nazo zaciriwe abamenyesha makuru batandatu bagirizwa gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi zigafutwa.
Byabaye rero umukuru yafashije ingingo za Gahamizero atatwereka yuko n'ibindi bishoboka n'ibi ntawarabyiteze, ariko biboneka yuko kumbure n'izindi bintu zizashobora gufatwa mu gihe umukuru w'igihugu yobona neza yuko isura y'igihugu igaragara neza mu gihe gufata ingingo nziza nk'izo yarayafashe cyo kurekura Florian Irangabiye.
Ngiye gutuma n'abandi bavuga ati tukora umwuga wo kumenyesha amakuru, na cyane cyane ko n'itegeko ryaje ryakuraho kumenyesha amakuru adategerezwa guhanishwa umunyororo. Nibaza ko umukuru w'igihugu yarari kuri Florian mugabo Sandra acafunzwe, ariko mwibuke abimenyesha amakuru imwe imwe biracahabwa gasopo. Nibaza ko nibi byose bikiye kuvanwaho kugira demokrasi itsimbatare.
Twashimye iyo ngingo kandi tubati Florian Irangabiye kubona yatezuriwe nuko yoshikira mu biwe agashikira mu kazi kiwe ka misi yose nk'umumenyesha makuru wundi nka Sandra Muhoza nawe yahagaritswe ari mu bazize akazi kiwe nawe nyene yurekurwa mu bandi.
Abandi bakiranye umunezero ingingo y'umukuru w'igihugu igirira ikigongo umumenyesha makuru Florian Irangabiye n'abakenyezi. Justine Nkurunziza w'umuhari n'amahoro ati n'umunezero udasanzwe kubona umufasoni agiye gusubira mu bibondo vyiwe.
N'umunezero mu bakenyezi bose, n'umunezero mu barundi bose, n'umunezero ku bavyeyi bose, kuba umwe wese aca yibaza ati ahwi aragiye gusubira mu bibondo vyiwe, ese yo tutabara akabigirira abandi bari mu mabohero atandukanye ni benshi cyane bazira ubusa. N'ukuri yakoze Florian nawe turamuhaye ikaze mu buzima busanzwe asubire mu muryango arera abana biwe.
Umuvukanyi wa Irangabiye nahatashimiye kuvugira kuri mikoro zacu yamenyesheje ijwi rya Amerika ko ingingo y'umukuru w'igihugu yayakiranye umutima ushima. Florian Irangabiye yari yafatiwe mu gisagara cha Bujumbura igenekezo rya 30 ukwezi kw'8 umwaka 2022 agiye mu rubanza rw'umuryango avuye mu gihugu cy'u Rwanda aho yari asanzwe aba. Yaciye ajya gufungirwa mu iperereza ry'u Burundi aho yavuye yagirizwa kuvogera imbibi z'igihugu no gukorana n'imigwi y'iterabwoba. Irangabiye yavuye mu iperereza yimurirwa mu ibohero rikuru rya Mpimba mu gisagara cha Bujumbura aho yavuye yimurirwa mu ibohero rikuru rya Muyinga mu buraruko bw'u Burundi. Amakuru yatangajwe nuko muri iryo bohero yarakubaguwe n'abari bajejwe kuri cyungera bituma yimurirwa mu ibohero rikuru rya Bubanza aho iyo nkuru nziza yaje musanga. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.